mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mbitse ya 18 muri kumwe na Joe Diane ni nahazwi ikaze mwese mu biganiro twafitiye kuri uno mwanya.
Ari giye tugara samwa mugabo twa tufise ubwoba ari giye umubanzi uca twinjira kubera minsi usanga bangirana abasuma afise inko bakwinjira muri atere bya bazo babufise ukabitanga.
Uyu ni umwe mu bikorera utwa mu gisagara cha Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi yavuga inzitizi bahura nazo mu kazi kabo ka minsi yose kubera umutekano muke. Iyo nkuru co kimwe nyerekeye imirwijeje gutegura amatora makomine ntara ya Kirundo yahidahiye uno munsi. Turabigaruka ko mu kanya gato mugume ku maradio yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndabwire mwe make ko perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump kuri no w'Imana yemeye ko programme yiswe DACA yo gukingira urwaruka rw'abimukira isa niyapfuye mu kuvuga ko abademokrate batavuga rumwe nawe batayishigikiye, ariko yongera ko yifuza kubandanya kuganira kuri ico kibazo. Iyo programme yemejwe ku ntwaro ya perezida yahoze arongoye Leta Zunze za Amerika Barack Obama ikingira gusubizwa iwabo urwaruka rw'abimukira bashika ku 180,000 zanye n'abavyeyi babo bidace mu buryo budakurikije amategeko myaka yeheze, abana bakaba binjiye ku butaka bwa Amerika bakiri bato cyane. Icyo kibazo kikaba kiri mu biganiro biriko biba hagati ibiro bya perezida hamwe n'abashinga amateka. Trump mu ndwi iheze yanase umugambi yashikirijwe n'abasenateri batatu ba Republicane hamwe n'abandi batatu ba Demokrate wo kongera ikindi kiringo abana bavutse kubimukira cyo kugaba cyo kubanza danya baba muri Amerika. Papa Francisco umwungeri wa Ekleziya Katolika yarongeye guhamagarira makungu kwakira impunzi n'abimukira kubwiwe icaha ni ukwanka uza akugana. Yabitangaje ejo ku munsi wa Mungu aha makungu yahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi n'abimukira ku nshuro y'104. Papa yagize ati "Nduguretwa mungina sicaha kugira amakenga canke guterwa n'ubwoba icaharu, ahubwo n'ukwanka uza akugana yabuze iyaja ndugayitwa mungina kuva shingwa amabanga yo kurongora Ekleziya ya Katolika mu kwezi kwa gatatu mwaka 2013. Papa Francisco nigeze ahagarika kuvugira impunzi n'abimukira abasabira kwakirwa. Umugambwe Unity uri ku butegetsi muri Liberia ku munsi wa gatandatu warirukanye mu mugambwe perezida Ellen Johnson yahoze aramutswa ico gihugu yahowe ko atashigikiye cegera ciwe Joseph Boakai yari yatowe n'uwo mugambwe kuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu ahitiye muri ico gihugu. Boakai yaramaze imyaka 12 ari cegera ca perezida ca Madame Johnson yatsinzwe na George Weah yahoze ari umukinyi rurangiranwa umupira w'amaguru. Radio ya Amerika mutwumvira ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana ku FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca ku rubuga rwa internet yacu ariyo @3. Radio yacu voa@.com na ku rubuga rwa Facebook @voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Nongere ndabahikaze inshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Ikiganiro cyacu tugere ku makuru avugwa mu gihugu cy'u Rwanda aho leta y'ico gihugu ivuga ko igiye kwigisha impunzi z'abanyamahanga baba muri ico gihugu imyuga yifasha kwiyungunganya. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Asumta Kabuyi akiri kwa raca ijya nino ino nkuru. Asumta, amahoro ngaho mu Rwanda. Asumta ingingo ya leta y'u Rwanda yo kwigisha abanyamahanga bahungiye muri ico gihugu imyuga ije kuberiki
iyi ngingo rero ifashwe nyuma yaho ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku Mozase itangaje ko guhera mu kwezi kwa mbere kuri mwaka 2018 imfashanyo bagenera impunzi ziri mu Rwanda igiye kugabanukaho 25%. Uwakumva 25% yakwibaza ngo bivuye he bigiye he ubundi impunzi zahungiye mu Rwanda zahise zibona ikizitunga ariko cyane cyane bakabaha mu mafaranga uyu muntu umwe yahabwa amafaranga agera kuri 260 ku munsi none guhera muri uku kwezi kwa mbere umuntu umwe azajya abahirwa amafaranga 190 ku munsi ayo rero akaba ari make cyane ugereranyije n'uko ibiciro bihagaze ugereranyije n'uko babasha kwihagira noneho leta y'u Rwanda bakavuga bati tugiye kwigisha impunzi utuntu tunyuranye kwigisha imishinga abazi kudoda badode abazi guhinga be bahinga kugira ngo babashe kunganira ayo mafaranga make cyane bemera ko adashobora gutunga umuntu
asumta ayo mafaranga bahora baronswa 260 agiye ku 190 bayaronka ama bakaronka n'utundi dufungurwa canke nayo yonyene
nayo yonyine ayo niyo yasimbuye ibigori bahabwaga ibishyimbo bahabwaga usibye abantu barwaye cyangwa se bafite uburwayi bukomeye nka nk'umugera wa sida nibo bahabwa utundi tuntu tundi amavuta amafu y'igikoma ariko ubundi abandi bahabwa ayo mafaranga akaba yarasimbuye bya bigo byose babonaga
ingingo itangura gushyirwa mu ngiro ryari
guhera muri uku kwezi mvugana na minisitiri yambwiraga ko hari n'abantu ba mbere batangiye kumenya imyuga ko ndetse hari n'abantu ba mbere batangiye kwigishwa ntabwo umubare yawumbwiye neza ariko kandi hari abantu batangiye kumenya umwuga ariko ibyayo mafaranga byo iryo gabanuka biratangira n'uku kwezi kwa mbere
hari impunzi zimwe zahungiye ngaho mu gihugu cy'u Rwanda aho bashoboye kuvugana nabo kugira ngo wumve ingene bakiri iyo ngingo
twaravuganye gusa baje kumbwira bati amazina yacu ntuyatangaze ariko bambwiye ukuntu ayo mafaranga ubundi bagenda bayagabagabanya bambwira ukuntu ibiciro bihagaze mu nkambi bambwira ko ari ibintu bikomeye cyane ku buryo bibaza ko rwose ubuzima bwabo busa nkaho bugiye kuzabarushya mu minsi iri imbere
bagategekanya guca babandanya babaho gute
bambwiraga bati ni Imana yonyine ibizi nuko banambwiraga rwose igisubizo akavuga ati ni Imana ibizi ko tuzabaho kuko ubundi kumva 190 bamugereranyirizaga ukuntu akawunga akagura akawunga ni ifu y'ibigori ni nayo ikunze gutunga impunzi bambwira bati akawunga akagura amafaranga ikiro kigeze kuri 600 ikiro cy'ibishyimbo kigeze kuri 450 wabara rero ugasanga n'amafaranga 190 ku muntu ukabona ko bidashobora kuvamo
asumta muri rusange igihugu cy'u Rwanda kirimo impunzi z'abanyamahanga zingana gute hamahanini zigakomoka mu bihugu byaha
ubunganira na minisitiri wo gucyura impunzi mu Rwanda yambwira ko bamaze kubarura impunzi zigera ku 170 n'abandi barengaho bake ariko kandi abenshi nabo muri Congo ndetse n'abaturutse mu gihugu cy'u Burundi
urakoze cyane gose yasumta kawe turaza kongera mu makuru yacu yo hanyuma kugira ngo ubandanye utubwira ibyinshi kuri iyo nkuru
urakoze cyane
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda makuru avugwa mu ntara abagize imigwi ijeje gutegura mu makomine y'intara ya Kirundo kwemeza canke guhakana ibyizwa nshingiro barahiye kuno munsi wa mbere imigambwe myinshi irashima ko iyo migwi yubatse mu runani ya mizero y'abarundi ariko ntibashima ingene umwe mu bo rwatanze yakuwemo kuvyo wita akarenganyo umenyesha makuru wacu mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze adufite ibindi kuri no nkuru
ukuboko kwibubafu kufashe amabendera abiri iry'ubumwe n'igihugu ukundi kumanitse hejuru abatowe gutunganya amatora yo kwemeza canke guhakana integuro y'ibyizwa shingiro barahiye imbere y'abagize umugwi nk'uwo ku rwego rw'intara ya Kirundo kuri uyu wa mbere imbere yo kurahira urongoye umugwi ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'intara yabanje kubamenyesha igikorwa kibarindiriye Pascal Manariyo arongoye umugwi ujejwe gutunganya ayo matora mu ntara ya Kirundo yababwiye imyifato itegerezwa kuzobaranga acagira ko anabagabisha
twagira tubasabe ko mweze mugiye kurahira mu kanya musabwe gukorera hamwe mugire urunani rw'intamenwa atari uko izobaruhisha cyane umunsi wakoze ibikorwa bya sisi ku mutaga Nijoro ugashuja gukora ibizobihungabanya uzofatwa kandi uzohanwa kuko igikorwa cya Seni si cya Sepi si cya Sisi ni igikorwa cy'igihugu.
Yitunze ingingo zimwe zimwe ziri mu ibwirizwa shingiro rihasanzwe buramatari w'intara ya Kirundo
Melikiyoro Nankwawomba
we yasabye ababona ko batazobishobora gukinjura kasi
amabanga ari mugiyemo arahambaye cyane muri kwa kuva kera n'abashimira rutari ari nka indagano bagiye kugira zari z'ubugeni n'ibindi akavuga ati ndire ndabihevye ndisubira inyuma ibyo byarabaye niyo mwatuye nizigiwe wo kumva yuko nkizigingo somye iyo havahemuka ikambere no munsi ashobora kuvuga ati ndenda bangirije cyo ari byiza cyane bawerekanye ya ngingo ya 35 n'abasomera kutegeza kubahiriza amategeko y'igihugu.
Imigambwe nka yose irashima uko iyo migu yubatse. Mukerereza Octavi arongoye umugambwe parite agakiza untara ya Kirundo.
Turayishimira rwose kuko ni bamwe bamwe twebwe twabitoreye twabaravye ubukerebutsi bw'itonzi n'ubwenge kuzorangura n'ishaka ibikorwa biyemeje. Umugore rw'amatora mu ntara sepi ntako takoze kugira ngo ukore ibisabwa n'amategeko waragerageje twe tubona bose baserukiwe.
Muri FNL naho nyene barashima. Abdul Karim Mashaka arongoye uwo mugambwe mu ntara ya Kirundo abona ko abanyamigambwe botandukanya ayo matora n'amatora yo guhiganirwa ibiti bya politiki
n'amatora ahanini ya twebwe abanyamigambwe ego tudashobora kuvuga ko tuhafise mu ruhara runini ariko dutahure ko ari amatora yo kuhakana no kwemeza ihinyanyurwa ry'ibwiriza shingiro aha rero twebwe icyo twiteze ni uko aba bantu ntabategezwa kubogamira kuko nta munyamigambwe azoba yabatumye atigenda nkumbure mu kumundondera amajwi bako barondera ingene abene igihugu bogaragaza ko bemeye cyane bahakanye kubijanye n'ihinyanyurwa ry'ibwiriza shingiro.
Umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Kirundo bo ntacu bashima kuvuga murunani amizero y'abarundi bo bafite akangonongono. Oscar Nizigimana arongoye ubwo runani mu ntara ya Kirundo aratubwira icyo batashimye.
Twe turi mu migambwe canke inani ziri mu nama mpanuzo z'ijambo z'amakomine ariko ikintu cyadutangaje ni uko hadusanzwe tujana mu nama mpanuzo z'ijambo z'amakomine wasanga baronka n'imibiri umuntu umwe muri komine uvuga nk'umugambo uri ku butegetsi waronka umwe ku ikomine ariko twebwe twasanzwe baduhaye babiri na babiri baduhaye umwe ashira kugwa ku buryo bwa dutangaje natwebwe tutacyo gutegera ibyo byuko ntigesubirizwa nuwo badusabye bagiye kubimenyeshwa mbere duteje iketse tuza kuronka duteje
agira ko anashikiriza nuko babona byari kugenda
abajeje intwaro so bari kuca batanga umusubirizo yari gusubizwa n'undi wacu kuko abo bari basangije ubwoko n'igitsina bari bahari ariko baca bamusubiza n'utari wacu kandi badasangije n'igitsina yari umugabo asasubizwa n'umukenyezi
Pascal Imana ariyo aramutswa umugwi ujejwe gutegura amatora ya kamarampaka mu ntara ya Kirundo arabeshuza ibyo umugwi arongoye wagirizwa kubyiwe uwo yakuwemwo kuko yaranzwe n'umutima wo kudakunda igihugu mu gutakazi igihugu cyamujeje akagirizwa no kudakunda akazi. Ikindi cyatumye akugwamo nk'uko Mana ariyo abandanya bisigura nuko aho yatanzwe gukorera muri komine ya Vumbi atari haba ndetse agasigura ko atazwi no mu ntwaro gushika kuri nyumba 10 uramutswa umugwi ujejwe gutunganya amatora yo guhitamwo ego na oya ku nteguro y'ibyirizwa shingiro asigura ko babuze uwo bamusubiriza kuko urutonde rwatanzwe n'amizero y'abarundi atamututsi wundi yariko kugira amusubirire mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jambo Skonda Rurinze yarakenuye cyane mu ntara turaza gusubira handi hato ariko tubanze tunyarukire i Bujumbura tubabwira iby'umutekano aho bamwe mu bikorera utwabo mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi bemeza ko umutekano muke wagiye uravugwa muri ico gisagara wasubije inyuma ibikorwa vyabo. Umenyesha makuru wacu Bujumbura Diane Ndonse yaraganiriye na bamwe muri bo adutegurira ino nkuru.
Uyu numwe ubikorera ibyabo muri quartier byiza mu gisagara cha Bujumbura afite iduka ibarira impunzu ikanazidandaza. Uyu musore atwiganira ko yugarisa imwe y'ijoro kugutinya abasuma kubw'umutekano muke ivyabo nako ari inzitizi kugutera imbere kwako kazi kiwe
twebwe nga ari giye tugara samwa mugabo twa tufise ubwoba ari yo mubanze twinjira kubera minsi usanga bongera na abasuma afise nko bakwinjira muri atere bya bazo bawufise ukabitanga kandi usanga nyene ugiye mu guhomba nyene ukora urikora homba nyene twebwe ikintu ubo dufashe umutekano ugwambere umutekano aba umutekano natwego usanga caturonga amasaha menshi yo gukora tushobora gushikana nga saa sita z'ijoro saa tano z'ijoro turiko turakora
ikigo kijejwe guteza imbere abanyamitahe api coco iyo nzitizi y'umutekano muke nikiubona Leonard Sentore arongoye ico kigo avuga ko abanyamitahe kibakingira mu bijanye n'amategeko na ikibazo cy'umutekano atakiriho mu gihugu
twetabona yuko igihugu kuje byangombwa cyambere nuko cyafashe iya mbere muri bya reforme doing business ugira ngo climat des affaires imere neza tukaba rero ubureta bandanya igira izo reforme cyane cyane cha kabiri nuko turashaka ayo mategeko yo kubakingira cya gatatu nuko dufite amahoro n'umutekano n'icyo nacyo ndari gutangurira dufite amahoro n'umutekano abanyamitari bashobora kuza bagakora bumva yuko batekanye
nubwo biruko ikibazo cy'umutekano gikwiye gushigwa imbere umwigisha muri kaminuza Evariste Ngayimpenda avuga ko nyabuna umutekano ubangamira cyane ibijanye n'ubutunzi kuruta ibindi byose
cyo kibazo cy'umutekano abantu bakunda kugifata bakirabisha gusa kukugenuzima bubangamiwe mugabo burya umutekano muke ubangamira iterambere y'igihugu gusumba ubuzima bw'abantu nibyo umuntu arapfa babiri barapfa 10 barapfa na 200 barapfa mugabo ahantu hari umutekano muke ivyerekeye cyo gutunganya vya ikonomi bica bipfa cyane yandaguha karorero nk'ubu biragora kugira ngo naho wowe utsitaye umutahe we naho washaka gufasha umuntu ntujora kumufasha ngo yugurure akabutike ruguru cyama quartier amwamwe guko apfa kukugurura bacha barara bacha barara bamwibye we nawe ufite itongo ubiragoye kuririma guko urarima hageze kwimbura hakimbura abandi muri ico gihe rero ucuhitamo kutarima
uyu mwigisha muri kaminuza aravuga ingaruka ziri ku mutekano muke no kubakora urudandazwa kw'ivyo birimira
bishitse naho data wanje ukafite ko wigira uwo murima wawe ubigori cyangwa biraya bakawurarira uzosanga ivyo bintu wimbu udashobora kubishora kuko abandi muhurira ku isoko ayo mafaranga yo kurarira nayo bari urumva bo bari imyahantu bari security ashobora kuba biri mu Kongo ashobora kuba biri muri Tanzania cyangwa Uganda cyangwa Rwanda akaza akabishora ngaha ugasanga birazimbutse gusumba ivyi wawe kubera wewe wategereje gushiramwe uburyo bwinshi kubera ko wabanje kubirariya kubera cyangwa nibarabara ari ribi kubera ubukene bw'izizi igihugu badashoboye gukoresha amabarabara kubera kumbure n'ikiraro cyacitse cyangwa kubera ko n'imodoka ibiza nayagirapfa kubera utagifite amafaranga yo kuzikoresha
icyo bikoze ubushikiranganje mu biro by'umukuru w'igihugu bujejwe imigabo n'imigambi y'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko vuga ko mu migambi bufise muri uyu mwaka harimo guharanira inyungu z'igihugu mu karere Isabel Ndahayo aramutswa ubwo bushikiranganje ashira imbere amabarabara n'izindi nyungu zo guteza imbere urudandazwa
harugu guharagararira inyungu z'igihugu cacu mu muryango w'ubugize Afrika buseruko kugira ngo Burundi buronke karusho mushirwa mu nziro y'imigabo n'imigambi y'uwo muryango harimo n'imigambi ijanye n'ivyinyubako by'amabarabara indarayi amasoko ntanga ngufu hamwe no kuronka akazi kw'abarundi muri ivyo bihugu uwo muryango.
Hambavu yibi ikigo kijejwe guteza imbere abanyamitahe api kirasaba leta gushira ingufu mu kugwiza umuyaga nkuba kugira amashira hamwe ahingura abone gutera imbere cyane cyane ayo mu burinyi ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Hishu gya Amerika dusubire leo muntara zigize igihugu cy'u Burundi neza na neza igitega ni hagati mu gihugu cy'u Burundi muri commune nyene ya Gitega abarimi yo muri iyo commune batakamba yuko abajejwe intwaro bo bafasha mu gutorera umuti ikibazo c'amafuku yateye imirima yabo izo fuku rero ngo ntacho zisiga inyuma umenyesha makuru w'ijwi gya Amerika Fidel d'Antoine Nsabimana niwe yadutegura ino nkuru
izo fukuzo ni mirima y'abanyagihugu zikazi ku mitumba y'amasenga nyabisindu na mushasha muri komine ya Gitega nkuko bivugwa n'abanyagihugu bahaba Nduwezo Esperance ni mukenyezi mirimizi aba ku mutumba wa Masenga aratubwira ko izo fuku ziteye ingorane
urumva turi yunye uduteye nk'ibijumbu cyangwa imyumbati amateka yose ubu zisigaye zijya n'ibiharage ziramira byose nina kimwe tutajya ubwa mbere ntizaje mateke zaje mu nyumba te nibijumuguza mugubu byose zirajya nibitoke bigira zimba mu mizi nyene zikamira hamadika kwega byose namabaza inzara nyine zo dutera kubera ifuku kandi zo zotera amafamete gose
zo fuku zatumye abahinga bo kuzitega bahungukira mugihe bateze ifuku igafatwa nyene murima yafatiwemo acariha wayiteze amafaranga ari hagati y'amajana 5 n'igihumbi naho nyene wayiteze agenda yitwaye kwigurisha kubazi kuzifungura twegererwa jekera Nikodemu umwe mu bahinga bigisha urwaruka gutega izo fuku kugira ngo barabe ko botuze izo fuku uwo mutama w'imyaka 58 avuga ko urwaruka yigishije rwuma rutega ariko izo fuku ntizifatwa ku mpamvu tubwire
nanega mu mutaza kera bavuga ngo uhonye ifuku araziteka mwebwe ngaha murateka
baratega muga ntizifashwa gose hafashwe mwimwe hazigasigara ari nyinshi usanga zazibiri ahandi naho batega zirahunga gose ikizibirira handi gashya handi hano yageje ko hagi kisigisibi uhasize umutego asanga yazibiri umutego ukaguma uriyo ukaguma uteza nyene nayo yizibiri yaciye handi
mbego yiteze bigenda gute
uyiteze bamuhemba 500 hari nabaka 1000 ayikuye
abarimyi basaba batakira abajeje uburimyi kugira ngo bagire ico bakoze kugizo fuku Caritas icu Burundi numukenyezi mwirimizi wo kumutumba amasenga
ashe indimo zose aho umuntu ageze ndimo hose cyacu tukirya ibijumpu igitoki umumbati yako kagora umuntu atera iteke byose nta na kimwe zitari byose zirakwera igitoki zirakege tukazubwirwa niko gihenutse nico gituma yo muntu azarabembereza asubiza mwaka ndasubiza mwaka kandi nta cizo cuko tuzurya zisazizamwe nazo zirandura zirenza nta n'umuntu ufugiye ko nkubu aho usanzwe yatimbitse iratimbika rwose kaduza urupfu aha rero rero zigomba zitangwe gutimbika rero se wasaba kubera zirundebyo zirya nani barahaye ikotikira zehijya harya njye ni ifuku harya yarahejeje akwiye ko mwudufasha mukatsondaho umuti wacu yego mukaza mwadufasha wo gushira mu kuzima naye handi oya tugiye guhona kwewe na zenye zatabyivoma kwa gasuka ariko kari kantunze yego niko kantunze nta kindi zirakaze n'ukuri zirakaze ahubwo muze muratuvugira ariho mudutabaza gati kacu
Andre niyongera rongoye burimye n'ubworozi muri komine ya Gitega aremeza ko bazico kibazo cifuku zateye mu mirima yo ku mitumbi mwimwe uwo mufundi w'indimo avuga ko bagerageje gukoresha ubuhinga bwo guteza ingutu zisanzwe zikaririza ufuku ariko akemeza ko atatu byashoboye gushikako arangiza aremesha abarimyi abizeza ko hariko hari ubundi buhinga bwo gutuza izo fuku ko misi yavuba bazoza kugerageza undi muti agasaba abarimyi kuguma bakoresha imitego mu kurindira uwo muti Igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
makuru yandi yo mu karere kuruno wa mungu harakarwe ko abantu bitwaje ibigwanisho bakekwa ko barabarwanyi babamayimayi baraye bagaze igitero ku bacuruzi b'inka bo mu bwoko bw'abanyamurenge baba ahitwa Isalamabila ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inka zirenga 50 zarishwe izindi zirenga 80 nawe nazo akaba atawuzi irengero zabo zayo ku murongo wa telefone mugenzi wacu Vedaste Ngabo yagiranye ikiganiro na Nibizi John Dwe perezida w'abacuruzi b'inka Isalamabila reka twakurikire
twahuye n'abantu duhura n'abantu bitwaje imbunde baza kuri moto badaturutse inyuma bari batanu bafite imbunde zibiri umwe aratambuka aza kugarura b'imbere naje nari mu gikundi cy'abantu ba nyuma bahise badushira chini ya urinzi kintu bihutiye cya mbere no kudukuraho amatelefone nyuma yabwo bagiye kugarura bari imbere barabaduhuza twese badutegeka kuryama kuko ngo tayari bari bamaze kugwara batangiye gukokinga nyine bari muri pozisiyo yo kuturasira rimwe twese icyarimwe bigeze aho ngaho nibwo buri wese yibwiye ko wenda habayeho kwirukansa kuko abantu baraswa baye bagenda mana yake twese turavumbuka duhunga mu buryo butandukanye kugeza ubu nyine tuba tuvugana ubu tugeze mu muhanda nyine guhera ijoro ryose twumvaga ikiborogo ubu nibwo tugeze mu muhanda dusanga inka nyine zaraye zitemwe hatemwe inka nyinshi izo maze kubona ahangaha ko ndabona amayezi y'inka zigera kuri 50 ubungubu ndakomeje usanga nyine abasirikare baje kudutabara ko ndababona mu maso yanje muri make nitwo ku bintu bimeze sindamenya neza abacu bose ko bashobora kuba bakiriho ariko nyine nibo twakekaga twabasize bari hafi bari kumwe nawe bambwiye kuko ahari ariko inshanzo za disparitere ku gazu mira chanza nimwe dufite mu gihe twari dufite inshijana na 32.
Mbese abo ngabo babateye banatemaguye izo nka nabahe bagwanye
yego nshitije tubizi no hari abarwanye bite ngo ni baharero ya b'umuhari b'umuntu uyobowe ngo ni shehe yari umuyisilamu niwe winjiye mu gihuru kurwitwaza rwo kuvuga ngo batanze umurima umusozi wabo w'inoro manake bikitwa kuko ahanganye na leta twebwe tuje yari isanga abagendwa igenderamo n'abantu bose nubwo twaza dukorerwa yose izira uruja n'uruza imodoka zitambuka amamoto agenda manake nti twabasha gutandukanya gusa ibyo duhamya gusa nuko twakorewe izo bintu n'abantu biri twaje intwaro bambaye imyenda ya gisivire n'abandi baturage bose babireba mu gacu gato abantu baje aho na range naraye hafi haje imihana n'amamodoka gupakira izo nka mbese bamwe babaga abandi bapakira abungubu ndakubwiza kuko nta ruhu ruhari nta n'ihembe.
Mbese mwebwe watubwira icyo babashinja cyane kugira ngo babatemagurire izo nka zanyu?
Yego, kugira ngo turi abanyarwanda niko bahaza batubwira bazadushinja ubunyarwanda ngo se nigo ninde baduhaye uburenganzira bwo kuvugira mu butaka bwabo ndetse n'ayo magambo bagendaga bakoresha mu gihe bari bafite ubwinshi.
None se aba batabaye baturutse hehe?
Abatutabaye ni batayo y'abakomando y'isaramadira nibo badutabaye kuko ntarahura nabo ariko ndababona mu maso yanjye nibo badutabaye.
None niki musaba leta kuri ibi bibazo mugenda muhura nabyo?
Turasaba abashoboye bose leta ya Kinshasa, turasaba imiryango mpuzamahanga, abashinzwe ikiremwamuntu gukurikirana iki kibazo. Ntabwo bishoboka ko umuntu yazira uko yaremye. Turasaba ngo izo zose mukurikirane, mukora amankete, muturenganure kuko bamwe tuzagira uburenganzira bwo gukora abandi ngo bicare.
Harakoze mgenzi wacu Vedaste Ngabo ku kiganiro agira na kuri telefone na Yibizi Jondwe, perezida w'abacuruzi b'inka Isalamabila, aho yavuga ku gitero gikekwa kuba cakozwe n'abagwanyi bo mu mugwi w'abamayimayi. Mu gusozera, mugenzi wacu Desire Hatungimana mu gihugu cy'u Rwanda atubwira ingene vyari byifashe ejo ihuye mu manuko b'u Rwanda, aho hasozerwa igikorwa cyo kwitaho abana bari mu buruhuko na cane cane mu kubigisha umuco Burundi.
Umunezero wari wose mu gwaruka gwakurikiranye ibikorwa byo kwitaha abana mu buruhuko, aho bari bahuriye indirimbo n'imbyino z'u Burundi nizo zaharangwa. Gisabira Vincent arongoye impunzi z'abarundi ziba mu karere ka Huye mu banuko bw'u Rwanda, akamenyesha ko igikorwa bakoze cyo kwigisha umuco abana babo bagikoze kugira abo bana ntibatakaranga, kandi nyuma y'ukwezi arashima intambwe bashitseko.
Aba bana bacu nitwaguma tureza amaboko ejo canke barenze kirazira, naho ni bwa wundi tuzova ngo dusubiye Burundi tugasanga ntitukira Abarundi, tugasanga wa muco wacu waratakaye. Rero muri iki kingo cy'ukwezi twarabiyegereje, barabyina, barasoma ibitabo. Hari benshi usanga bazi Igifaransa, hano mu Rwanda nta Gifaransa cyinshi bavuga, ariko baribukije Agafaransa, baranavanga na kakongereza bazi. Aho ni muri mu gisata cy'ubumenyi twabigishije, twari dufite biblioteke baje gusomamo ibitabo. Barakina inkino zinyuranye, barakina za basket, barakina football, abana baragiyegwa cyane rwose, natwe kandi turabyishimira cyane.
Uno mwana nawe nyene ari mu bahawe izo nyigisho zo mu buruhuko, amenyesha ko atataye umwanya kuko guhura n'abandi byamwubatse.
Byaturinze ibintu byinshi, byaturinze ko bon kwifata nk'abajene b'iki gihe, kubera ko muri vacances abenshi baca baja mu bubare mu maboite, abenshi bagatwaye inda z'inshushu. Ariko twebwe kubera ankatremo yaradufashe tumenya umuco wacu, dukomeza gukora umuco w'u Burundi, ntitwibagiye akaraga kacu.
Icyo gikorwa n'abavyeyi baragikenguruka. Umwe muri bo akamenyesha ko umwana wiwe biboneka ko yahakuye akarusho.
Ajefisemo abana babiri, umuhungu n'umukobwa, ni bato cyane ariko ibyo byarabafashije cyane mu bintu twize. Twari kutwayize ikintu cyitwa umuco kama w'u Burundi.
Munyemana Anastase umwe mu bahagarariye HASER Huye, mu ijambo yashikirije yamenyesheje ko HASER ishyigikiye izo mpunzi, ko ibyo ishoboye byose izobikora kugira impunzi nzitakaza icyizere.
Biragaragara ko mwanze ko urubyiruko ruteragana mu biruhuko, bagatekereza kubashakira amasomo anyuranye azatuma bakomeza kwiyubaka mu bumenyi, mu muco no mu myidagaduro.
Harakoze Desire hatunga Imana ku ino nkuru yadutunganirije. Diane nahazo twari kumwe mu biganiro bitandukanye vy'uno mwanya na Innocent Kimenyi. Tuyifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu. Ijwi rya Amerika riraza kubandanya mu ndimi zitandukanye. Igihe c'isaha 10 muri abahagufi kugira mukurikirana ikiganiro muri Isanga.